Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Iyi ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda nshuti mwese mu duteza amatwi ndiwe neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkundikije
hamwe nange Jeffrey Mutagoma turabasuhuje tubahikaze mu makuru yacu kuri isaha. Mu kirundo ho ni mu Burundi abantu babiri bari bagiye guhitanwa n'igitero cya grenade
iyo minsi hani bagakota ntanindwe heje baca bantera je nibaza ko no umuntu ode naho yo bari mu murabo bantu bande yego amade kuvuga ati mwemwe murabarote ati muto n'usubire n'ukunsabari
uyo numwe mu bakomerekejwe na grenade yatewe mu kirundu avuga kuri ico gitero hamwe no kusano ico gitero gifitaniye n'uburozi. Igihugu cha Mozambique chatangaje ku gitigiri c'abantu bahitanywe n'igihuhusi kivanze n'imvura isigenya gishitse ku bantu amajane na 46.
Muri Iran myuzure imaze guhitana abantu 18 ikomeretsa 70.
Igihugu cy'Uganda cyahagaritse inzahabu zingana n'amatoni 3.6 zishobora kuba zavuye mu gihugu cya Venezuela.
Umuyobozi w'ikompanyi y'indege ya Ethiopian Airlines aravuga ko isura y'iyo kompanyi idakwiriye kurangwa n'impanuka y'indege baherutse kugira yaguyemo abantu 157. Ayo makuru n'ayandi yose turabagezaho mu kanya, ntimuve ku maradiyo yanyu.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Mozambique cyongereje igitiri cy'abantu bahitanywe na cya gihuhusi kivanze n'imvura isigenya cyagisibije muri Afurika umumanuko mu minsi iheze. Icyo gihuhusi cyiswe Idai cyaranduye igisagara cya Beira kiri ku nkengera y'ibahari cyari gifise unyaruke bw'ibirometero 170 ku isaha cyaciye kibandanya no mu ntara zo mu gihugu hagati imbere y'uko gishika mu gihugu cya Zimbabwe na Malawi aho amazi imurengera yateye inyubakwa akagiramira n'ubuzima bw'abanyagihugu. Umushikiranganji w'igihugu cya Mozambique ajejwe ubutaka n'ibidukikije Celso Correa yabwiye amenshi amakuru ku gitigiri cy'abantu bahitanywe n'icyo kiza kimaze gushika ku 146 kivuye ku 166. Yongeye kandi avuga ko abantu 3531 bataye izabo kubera icyo kiza kandi ku 110 muri bo baba mu makampi. Icyo gihuhusi kivanze n'imvura isigenya cyarahitanye ubuzima bw'abantu 100 mu gihugu cya Zimbabwe. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe bimukira bivuga ko abantu 259 bahitanywe n'icyo kiza mu gihe ishyirahamwe OCHA ryitaho imbabare rivuga ko abantu bahitanywe n'icyo kiza bashika ku 154. Mu gihugu cya Malawi abantu 56 barahitanywe n'imvura isigenya imbere y'uko icyo gihuhusi gitangura.
Tujye muri Iran aho inzego zishinzwe ubutabazi muri icyo gihugu zivuga ko hamaze kubarurwa abantu 18 bahitanywe n'imyuzure abandi 70 bagakomereka. Bir Hossein Kulevand kuri urwego rw'igihugu rushinzwe kugoboka abari mu kaga aravuga ko mu mujyi wa Shiraz uri mu majyepfo y'igihugu haguye 17 hagakomereka 74. Undi muntu umwe yaguye mu mujyi wa Salpol El Hazab wo mu ntara ya Kermansa mu burengerazuba bw'icyo gihugu. Umwe mu muryango igoboka abari mu kaga aravuga ko intara 25 muri 31 zigize Iran zahuye n'imyuzure idasanzwe iheruka yibasiye burasirazuba n'uburasirazuba bushyira amajyepfo y'icyo gihugu. Iyo yaje ikurikira yabaye ku itariki ya 19 z'ukwa gatatu nayo yibasiye uburasirazuba bushyira amajyaruguru mu ntara za Golestan n'iza Mazandaran. Nta byangirikiye muri izo ntara zombi biratangazwa. Ibikorwa by'ubutabazi ntibyihutishijwe nk'uko byari bikwiye kugenda kubera abakozi benshi muri Iran bari mu biruhuko by'umwaka mushya. Polisi irasaba abaturage kwirinda gukoresha imihanda mu ngendo zabo za buri munsi kubera ko myinshi muri yo yafunzwe n'inkangu cyangwa amazi yatewe n'imyuzure. Inzego zishinzwe ubutabazi na Minisiteri y'Ubuzima ishinzwe amavuriro byakuye abakozi babyo mu biruhuko kitaraganya bakaba barimo gutegekwa kwitegura amabwiriza bari buhabwe mu kanya karibuze. Abashinzwe iteganyagihe muri Iran baravuga ko imvura ishobora gukomeza kugeza ku wa gatatu.
muri kamuna bandanya kumbiriza ijajuhi juu ya Amerika inguriro ryinza habu rigabwa hanini numu nyagihugu umubirigi ya fatiwe ibihano mu gihugu cha Uganda kubera urudandazwa rudasobanutse rw'inza habu zingana na matoni indwi n'ibice bine zaguriwe mu mahanga mu ntango zo kwezi kwa gatatu. Umuvugizi w'igipolisi cha Uganda Fred Enanga yabwiye ibiro jeje utangaza makuru Associated Press ku isosiyete yitwa African Gold Refinery ihingura inza habu yari yashoye hanze igihugu amatoni atatu n'ibice umunani inza habu zishora kuwa zavuye mu gihugu cyo muri Amerika yo mu manuko. Enanga yavuze ko muri iki gihe igipolisi gicunze izindi nzahabu zingana n'amatoni atatu n'ibice bitandatu zisigaye mu kurindira inyingo ifatwa n'umukuru w'ubutungane ku byerekeye niba izo nzahabu zisigaye zofatwa kandi niba iyo sosiyete yo kwagirizwa izaha. Yavuze ko iyo sosiyete ifise uburenganzira bwo guhingura nzahabu itaravuga amamuko izo nzahabu zirimo amatati. Ikinyamakuru cha Leta ya Uganda catangaje amakuru avuga kivuga ko cahawe n'igipolisi avuga ko izo nzahabu zishora kuba zavuye mu gihugu cha Venezuela cyafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umuyobozi w'ikompanyi y'indege ya Ethiopian Airlines aravuga ko kugeza ubu hakiri ibibazo byinshi bitarabonerwa ibisubizo kubirebana n'impanuka y'indege yo mu bwoko bwa Boeing B737 Max iherutse guhitana abantu 157. Uwo muyobozi yasezeranije ko hazaba ubufatanye butaziguye mu gushakisha icyateye iyo mpanuka. Tewolde Gebremariam uyobora Ethiopian Airlines aravuga ko ashyigikiye icyemezo cyafashwe mu maguru mashya impanuka ikimara kuba cyo guhagarika indege zose zo muri ubwo bwoko. Avuga ko cyaheriye mu ikompanyi ayobora kikagera mu zindi kompanyi z'indege hirya no hino ku isi. Uyu muyobozi Gebremariam yashimangiye ko abakozi b'ikompanyi ya Ethiopian Airlines batojwe bihagije kandi ko ariyo yonyine muri Afurika no muri nkeya ziri ku isi zifite amahugurwa yuzuye kuri urwo rugero. Mu magambo asa n'iyama bimwe mu bitangazamakuru bitavuze neza iyo kompanyi, uyu muyobozi yumvikanishije ko ibyago byabaye kuri iriya ndege bidakwiriye kubisura iranga ikompanyi ayoboye. Yongeyeho ko bazakomeza gukorana n'ikigo cya Boeing n'abafatanyabikorwa babo kugira ngo ingendo zo mu kirere zirusheho kugenda neza.
Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu yafashe inkingo yo kugabanya iminsi yari kumara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera igitero cya rokete cyakozwe muhora wa Gaza. Yaronse agashimwe gakomeye k'imbere y'amatora ahawe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump imbere yo gutahuka mu gihugu ciwe uyu munsi kuwa mbere. Perezida Trump yategeka umuko ingingo ya Leta Amerika ahagararanye na Netanyahu yemeza ku intara ya Golan Heights yegukira igihugu cya Israeli. Perezida Trump yavuze ko iyo ngingo yari kuba yarafashwe mu myaka iheze. Netanyahu yavuze ko mu gutera igikumo kuri iyo ngingo Perezida Trump ahinduye insinzi ya gisirikare yabaye mu myaka irenga 50 iheze akayigira insinzi y'imigendanire. Iyo ngingo izofasha Netanyahu ariko arahangana n'abanyapolitiki matora yo gusubira kwitoza toroshe nyuma yaho mu kwezi guheze igipolisi cyo mu gihugu cya Israeli gisabiye ko yagirizwa ibyaha bya ruswa no guhemukira abanyagihugu. Igihugu cya Siriya cyavuze ko iyo ngingo yatangajwe na Perezida Trump ku ntara ya Golan Heights ari ingingo ije guhonyanga bwigenge bw'igihugu cya Siriya.
Ubwinshi bw'impunzi mu gihugu cya Misiri butangiye guhangayikisha ubutegetsi n'imiryango mpuzamahanga itanga imfashanyo. Abantu babarirwa mu bihumbi bakomoka muri Siriya, Yemen, Ethiopia, Eritrea na Libya bahunze intambara zishingiye ku mvururu za politiki berekeza mu Misiri. Umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu Misiri, Shabia Mantu, yabwiye Ijwi rya Amerika ko igihugu yemeza ko mu gihugu hari impunzi zitanditse mu bitabo bya HCR nk'uko ziyandikishije zigera kuri 2,230 gusa. Mu mwaka w'2017, Perezida Abdel Fattah el-Sisi wa Misiri yabwiye Minisitiri w'Intebe w'Ubudage Angela Merkel ko yakiriye impunzi zigera kuri 5,000,000 ku butaka bwayo.
Tubibutse inshuti muri seko muri komara bandanya kumviriza radio hejuru ya Amerika mu Burundi mu twumvira ku metero migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya Bose FM 88.3.
Ushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com na Facebook kuri adresse yacu ariyo radio yacu na kuri site yacu www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho abantu 700 baturutse mu bihugu binyuranye bya Afrika bahuriye Kigali mu Rwanda kwiga ku buryo Afrika ishobora kuzamura ubukungu n'iterambere rusange. Iyo nama hitabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma yanenze imyitwarire y'u Rwanda na Uganda muri iki gihe urujya n'uruza ku mipaka rusa n'urwahagaze. Pierre Claver niyo nkuru yayidukurikiriye.
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame niwe yuguruye iyo nama y'iminsi ibiri. Yavuze ko abatwara ibigo, amahinguriro, amashyirahamwe y'ubudandaji, abahinga mu by'ubutunzi n'iterambere, baba abikorera utwabo canke abegamiye leta, bose babwirizwa gukorera hamwe kugira ngo umugabane wa Afrika utere imbere.
Overall, what we need is much more business activity.
Icyo dukeneye imbere ya byose ni ubudandaji butera imbere. Igisata cy'abikorera utwabo n'inzego za leta babwirizwa gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo bahinyigisho n'imyimenyerezo urwaruka kugira ngo rugire ingufu n'ubumenyi bwo guteza imbere ibisata by'amahinguriro, ubuhinga bwa none n'ibindi. Afrika yacu ni nini kandi iratunze, tubwirizwa kuyigira iya mbere muri byose, tugakora kandi tugahingura ibintu by'akamaro bikomeye kandi bikenewe ku isoko naho byodutwara uburyo bwinshi. Gukorera hamwe mu gisata cy'ubudandaji butagira imbibe n'uruja n'uruza rw'abantu nabyo bizogira ingaruka nyinshi nziza ku banyafrika bo muri kazoza, cyane cyane urwaruka. Imbere y'abantu barenga 1,800 barimo abakuru b'ibihugu 4, abashikiranganje 30, hamwe n'abagwiza tunga barenga 700 bo muri Afrika, Perezida Kagame yavuze ko Afrika atatu yaribuze kugira ngo itere imbere kuko iheruka no gushiraho amasezerano agenga isoko rusange rya Afrika akongera korosha uruja n'uruza rw'abantu. Ayo masezerano yasinywe i Kigali ku mwaka uheze, amaze gutegwa ku mukono n'ibihugu 21 gusa. Ku bwa Perezida Kagame nubwo biruko ayo masezerano ntaco azoshika ko ibihugu bihana imbibe bidakoranye neza. Mu kiganiro camuhuje na Perezida wa Ethiopia nawe yitabiriye iyo nama n'abandi, Perezida Kagame yatanze akarorero ku bibazo biri hagati y'igihugu ciwe n'Ubuganda vyatumye urudandazwa rudindira.
We had containers leaving Kigali going to Mombasa were held in Uganda for 5 months.
Ati ariko ntinere z'amabuye y'agaciro zava mu Rwanda zija Mombasa muri Kenya zafatiwe mu Buganda amezi 5. Twabajije abashinzwe imisoro hano batubwira ko atakibazo zari zifise, babaza abagenzi babo mu Buganda nabo ntaco bababwiye. Kubajije impamvu badufatiye izo kontineri bakavuga ngo inkingo zafatiwe ahandi hantu, ngo ubutumwa bwo gufata zikontineri bwavuye ahandi ngo ntidushobora kuzirekura. Hari n'abantu bo muri Kenya bari bavanye amata mu Rwanda n'abikontineri zabo zafatiwe mu Buganda kugeza 1,000,000 by'amaritiro y'amata apfuye. Murumva ko iyo politiki itagenda neza n'ubudandaji buhagirira ikibazo. Perezida Paul Kagame yemeza ko Ubuganda busa n'ubwabwiye abanyarwanda buti ntitubakeneye. Dufise amajana y'abantu bo mu Rwanda bafashwe bafunzwe amezi n'imyaka mu Buganda ataco bagirizwa bataranaburanishwa n'ubutungane, ahubwo bagerekeranye mu mabohero gusa. Nta numwe yemerewe kubabona, nta n'abashingwa manza eka n'abaserukira u Rwanda ntibemerewe kubabona. Twarabibwiye abategetsi b'Ubuganda akatari gake tuti nimba hari abakekwaho ibyaha bitandukanye nibahanwe yisunze amategeko, ariko siko bimeze. Ibyo bitanga ubutumwa ku Banyarwanda buvuga buti ntimuzi hano mu Buganda, niko abaganda basa nuko bariko baratubwira. kuri iki kibazo Uganda ntibosiba kwagiriza nabwo Uganda ko ari gwo nkwezi ya marere ko gugaye imipaka uruja n'uruza rw'abantu rugahagarara. Uganda buhakana kandi ko atamunyarwanda numwe afungiweyo atacu yagirizwa, bavuga ko abo barafashwe bose bari mu minwe y'ubutungane kandi ko imanza zabo zikurikiza amategeko bukagiriza nabwo Uganda kurushaka guhungabanya umutekano w'ico gihugu Uganda rukavyamirira kure. Na perezida wa Ethiopia yagize ico abivuga ko yatanze akarorero ku ntambara igihugu ciwe cahozemwo na Eritrea vyanatumye imipaka y'ivyo bihugu yugagwa imyaka irenga 20. Perezida wa Ethiopia yavuze ko bavuye basanga ataho byo bashikana bahitamwo kumvikana imipaka irafungurwa yahantu yo Rwanda n'Uganda navyo ko byo kumvikana. Muri inama nta numwe ya leta y'u Burundi canke y'Uganda yagitavye kiretse woba atwara ihinguriro ryigenga yoba yitavye ku giti ciwe. Nubwo abitavye iyo nama babona ko iterambere rikomeye ribwirizwa gushingira mu guhanahana ibidandazwa biciye mu miryango y'uturere nka Yase n'igindi ibaye mu gihe imipaka y'u Rwanda n'Uganda ku ruhande rumwe ndetse n'u Rwanda n'Uburundi ku rundi ruhande hakiri ibibazo. Haraheze imyaka hafi itatu Uburundi bwarahagaritse ibidandazwa byose cyane cyane ibiribwa byava muri ico gihugu bija mu Rwanda, ndetse n'imodokari zunguruza abantu nizikirengana imipaka y'ivyo bihugu bibiri. Buheruka inzego za gisirikare z'u Rwanda zagiye abanyarwanda ko boba bararetse gusubira kuja mu Burundi kubera umutekano muke ku mipaka y'ibi bihugu. Hagati y'u Rwanda n'Uganda naho Perezida Kagame yemeje ko ataruja n'uruza ruhari, kiretse Perezida w'u Rwanda n'uwa Ethiopia bitavye iyo nama, harimo kandi n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi n'uwa Togo Faure Gnassingbe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Abantu babiri bo mu muryango umwe barabakomekejwe na grenade batewe ku mugoroba ku munsi wa Mungu ku mutumba Runyonza muri komine Kirundo. Abo baraye bahatswe ku gandagurwa bavuga ko bubaye ugira kabiri batewe grenade. N'inkuru ya Jean Bosco Ndarinze, umenyesha makuru w'ijwi ya Amerika mu Kirundo.
Hagati isaha imwe n'inusu n'isaha zibiri ku mugoroba wo kuri w'Imana niho humvikanye grenade iturika ku mutumba wa Runyonza. Ico kigwanisho cyatewe umugabo azwi ku izina rya Sabintore w'imyaka 57 na mushikiwe batashe bavuye kwitsa akanyota. Uko ari babiri twabasanze ku bitaro bikuru bya Kirundo aho bariko baravurirwa ibikomere vya iyo grenade yabafashe.
Bagendanye turi abantu bane, harimo mwene wabo n'uwo namwe umuhungu wiwe nanjye. Ababiri bari imbere yanjye tugeze ahantu hepfo y'umuhana w'umugabo witwa Bahanda. Njye nari nzi ko ari urugi bo bagize nk'ukuru twiriye. Tuze gucya nyene numva ikintu kiraturitse ndaza inyuma asanga uwo mugabo yaguye. Nanjye niho yaca tarisha ngaha nyene ku rutugu. Cangenda nibukanka mpahira abo bari imbere yanjye ndabwira ati nimuvuze induru Sabintore yaguye yamaze gupfa.
Iyo grenade yuguruye ko n'ubu nani twa twahanye agatambwe. Hanyuma ndayumvise nsa ndagwa nsa ndyama hasi. Ndyamye hasi niho uyu nawe bacitera uyu yase uyu mudamu yase yakeruka asavuga ati erega nimutere induru ati ati Sabintore baramwishe.
Uyo mugabo yemeza ko hari abari bagize imisi bamwagiriza kuroga
ati mbega bijya bintu mwifuza ko bijya bintu mwifuza ko abandi mubashira mwifu mwe ntawo bashira mwifu wa muwenda taranuma ati ntihaja ati naho tuzobona ntusubire ku nampagarika ngo mwebwe ngo tuvyanye ngo twarabimenye ngo mwe murabarozi ngo mwe murabarozi. Muyo minsi hani batako ntanindwe heze baca banera je nibaza ko no umuntu uwode naho yoba ari mu muri abo bantu banteye ko amaze kuvuga ati mwemwe murabarozi ati ntimudusubire no kunsabarira.
Sabintore amyesha ko bugize kabiri asuwe kwitwa atewe grenade. Ibi biremezwa na mstaneri wa komine Kirundo Miburo Jean Claude.
Ubuheze n'ubundi bari bayihushije kuyimutera mugabo ntiyamufata bamwagiriza uburozi. Ariko icyo gihe tuba twagiye tubasuka ishakanama turahana ati ibyo bintu byo kwagirizanya uburozi mu bihagarike. Nyine umunsi nagisubiyemo icyo cy'uburozi wagirije umuntu uburozi utazi ko aruga niwe tuzofata. Ibyo bintu mu bihagarike.
Habaye Imana Elias ni umwe mu batware bo hasi ku rwego rw'agakimbiri ahatwarirwa uwo yaraye atewe. Aremeza ko yagishijwe inama na bamwe mu banyagihugu kugira abaje imbere mu mugambi wo kwica uwo yagirizwa kuroga
umugambi udasurura bamaze kumageza ibintu by'uburozi barashatse ngo tumwice ndanga barashatse kuyikunda tumwice baraturanga kubera ntaje mako kagwe kabo hanyuma cavuga yuko nange nishigikiye umurozi nange ndumurozi muhungu umwe witwa Kanyambogera yaciye ntukya mu bantu kunaje muri umurozi ngo nange ndumurozi kugeza rero n'ubu abantu batwagumba twirukanka nkako kibampindura amabanga ejo bace bankwa batansubiza n'uwo muntu ari abirimo bampinduye nka 10 saa 10 nama bicabi bejo nyene mu ijo ama rero bimaze kugenda uko nyene uwo muhungu urumva iko yo bararoza ubwa mbere na mudasurura ubwa mbere yaza bigira bibe nka hijya yejo yagenda nyinkona avuga mu kabare ngo ubu ndagenda gira inka zitagira amahembe kuzinkungu nejo mu gitondo nyengera bisubiramo
uwo yahora ari umutware yemeza ko yakuwe mu mabanga yiwe imbere gato yuko iyo grenade itegwa amenyesha ko habaye no kwica amatwi kuri bamwe mu bijanye no gutabara ngaha mustante wa commune Kirundo aragabisha abanyagihugu bo mu Runyonzi
bambwiye nuko hari abataje gutabara dahagatiye singendo nziza gerageze ikintu kibaye mu mutumba mutabarane ni wa mutima w'urukundo ni wa mutima w'ukubana neza takuba barabigize bisubire ko nibazosubire kudahurura ubwabo nibaze ko bitosubira ari ikintu kibaye ku mutumba urubane ti kuko muhururanye n'uwo mwasi yoba yaje kubatera maja kumufata kimuka kubona isaha imwe umuntu ateri icuma canke grenade ntitumumenye kirakamara maza hanyuma rero tuzosha tubafata mwese kuko bazabari muri mwebwe
uwo mutware amenyesha ko abantu munani bamaze gufatwa kumvuza amatohoza kwagirizanya uburozi bigize iminsi bihitana ubuzima bw'abanyagihugu hirya no hino mu ntara ya Kirundo mu kwezi guheze buramatari w'intara ya Kirundo yaragize ingendo mu makomine atandukanye ahimiriza abanyagihugu guhagarika ingendo kwagirizanya uburozi ku zindi nyungu nimugihe hari n'imiryango yari imaze guhitamo kwimukira ahandi kugutinya kwicwa n'ababagiriza uburozi rimwe na rimwe biturutse no ku matati y'amatongo nk'uko vyibonekeje muri komine ya Bugabira mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Dusubire mu Rwanda umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali atashoboye kuburanisha urubanza rw'ubujurire Uganda rwitabirwanya kwigendera Sinapol Rwigara ruregera gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo yarwo. Eric Bagirubusa.
Izi nzitizi zatumye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali ataburanisha urubanza mu bujurire abanyamategeko bane barimo babiri bunganira umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana bazihurijeho ariko cyane ku nzitizi y'ibura bubasha ku rukiko rw'ibanze rwa Kakiru rwaburanishije uru rubanza ku rwego rwa mbere babimburiwe na Maître Fatuma Mukakibibi wunganira Maître Vedaste Habimana wabwiye urukiko ko urubanza baburana rushingiye ku bucuruzi. Yavuze ko rwagombaga kuburanishwa n'inkiko z'ubucuruzi aho kuba mu nkiko zisanzwe. We n'abagenzi be bavuze ko niyo urubanza rw'ubucuruzi ruburanishijwe mu nkiko zisanzwe, ikiburanwa kiba kigomba kuba gifite agaciro kari munsi ya miliyoni 5 z'amafaranga, mu gihe baburana kayabo gakaba kawa miliyari 6 z'amafaranga yishyuza uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited nk'imisoro. Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi rwa Nyakwigendera Sinapol Rwigara yabwiye urukiko ko amategeko asobanura ko ikirego gisaba gutesha cyamunara gitangwa ku rukiko rwegereye aho cyamunara yabereye. Yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu mujyi wa Kigali rwaburanishije urubanza kuko rwasanze rubifitiye ububasha. Maître Pierre Munyangabe wunganira MM&RDD Limited yatsindiye cyamunara nawe yatanze inzitizi yo kutakira ikirego cy'uruganda PTC. Yavuze ko uruganda PTC rwajuririye uru rubanza rutabifitiye ububasha. Yavuze ko uruganda PTC rutagombye kurega rukoresha iri zina kuko ngo ryagurishijwe muri cyamunara ya Fond de Commerce. Yibukije ko iyo cyamunara ireba kugurisha ibifatika n'ibidafatika birimo n'izina ry'uruganda. Asubiza kuri iyi nzitizi Maître Rwagatare wunganira uruganda PTC yabwiye umucamanza ko bareze basaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo ya PTC. Yavuze ko nta wundi wagurishirijwe imitungo utari PTC bityo ko ari nayo ibifitemo inyungu zo kubiregera. Maître Baje Nibyiringiro nawe ku ruhande rw'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana yabwiye umucamanza ko izina PTC ritakiriho. Avuga ko uruganda rwari rufite n'abanyamigabane bityo ko iyo ruba rukiriho nabo baba baratanze ikirego. Mu mvugo isa n'itari kure ya mugenzi we Maître Jean-Clément Gatera wunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro yasabye urukiko kuzasuzuma niba kugeza kuri ubu hari icyo uruganda Premier Tobacco Company Limited rushobora gukora muri iryo zina kikagira agaciro kuko ngo izina ryago ryagurishijwe. asubiza kuri ibyo byose umunyamategeko w'uruganda rw'itabi rwanya kwigendera Sinaporo Rwigara Maître Janvier Rwagatare yasobanuye ko impande bahanganye zirengagiza ikiregerwa ko ari ugusaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo y'uruganda mu buryo avuga ko buhabanye n'amategeko nawe mu gusa n'uwumvikanisha ko PTC ntaho yagiye yavuze ko sosiyete y'ubucuruzi ifite uburyo ijyaho ikagira n'uburyo ivaho yavuze ko itavaho ari uko bayigurishirije imitungo muri Fonds de Commerce uretse kuba izi nziti zizazamuwe mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinaporo Rwigara rwajuririyemo ikirego gisaba gutesha agaciro cyamunara y'imitungo yarwo ubundi ibi byari byaraburanyweho ndetse umucamanza ku rwego rwa mbere akabifataho ibyemezo impande zatanze inziti zindi nazo zatsinze ku rwego rwa mbere ariko ntizigeze zijurira ibindi byemezo byafatwaga muri uru rubanza kuri izi nziti zizongeye kugarura cyamunara itavugwaho rumwe ni ya Fonds de Commerce y'uruganda PTC yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2018 aho kampani MM&RGD yegukanye cyamunara kuri miliyoni 75 z'amafaranga uruganda ruregera gutesha agaciro cyamunara rukavuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko banyiri imitungo batamenyeshejwe igihe yari bubere aho yagombaga kubera nige n'agaciro ry'imitungo umucamanza ku rwego rwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali yanzuye ko uruganda rutsindwa maze ategeka ko cyamunara igomba guha mukwiri kuko ngo yakozwe mu buryo bwubahirije amategeko kuri uyu wa kabiri nibwo hamenyekana icyemezo ku nzitizi zatanzwe bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali
urakoze Eric dusubire mu Burundi aho abanyagihugu ho muri zone muyira ya commune Kanyosha y'intara ya Bujumbura basaba kuhoba itunganywa ryo kubaka amazu muri ako karere n'inkuru ya Diane Ndose umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika i Bujumbura mu Burundi
amazu yononekaye kubera imvura imaze iminsi igwa muri commune Kanyosha y'intara ya Bujumbura amwe ariko arasanurwa ayandi banyeneyo bavuga ko ataburyo bafise ariko nabasanuye bavuga ko badasinzira nzigira bajya Yudita numwe wo kumutumba Kavumu avuga ko aheze hafi ndwi ararahagaze kugutinya ko imvura igaruka guhura ivyo yasanasanye
imvura iguye no kuri tuguma duhagaze ko niyumvira nubundi na nyatubuye basize koko twoguruka yongeye yasubira kuguruka kubugira kabiri kagenda nituronka amahoro yo kuryama n'abana tushatuguma duhagaze kese urabona ko akunda gucumuyaga muyaga ni mwisi cyane banza ndabavyura bagahagarara kugira ntisubira kutugurukira ko ngo bahwe
aba banyagihugu bari mu inzu za bomotse basaba ko bafashwa kugira ngo bashobore gusanura
ni nk'abana indwi narwebwe gashobora nk'ahantu turara biracyanye isoni akuye nyene kudufasha nyene nta matukubaka tukaronka handi hantu two n'imvura iguye mu ijo je ndacugumira cyane kose ntacugumira kubera nk'ikuntu igwa cyane nk'iyo mvura kandi nk'ubu iguye cyane twebwe amazi yose acaherera hariya mu nzu
bari bakwiye kuraba ingene bashobora kudufasha twebwe abantu inzu zacu zagurutse nk'urusengero rwashoboye kuguruka amazi tuba turafatisha amabuye icyo twagomba nuko hari nk'amwe ababishoboye bashobora kudufasha bakaduha nk'amabati natwe tugasubira tugasaka
muri rusangi abanyagihugu bahano bavuga ko bacungana n'imvura kugira ngo batore isuka bereke inzira amazi ivyo umwe wese abikora imbere y'inzu yiwe gusa ariko yaguye ku munsi wa kane w'indwi iheze ari nayo yononye cyane yaguye mu ijoro abantu basinziriye
bari tujyanye hari mu ijoro mu masaha sita twari gupfa ko twasanze amazi urumva kubera imvuvu yarateye amazi ruguru ishera manukana hama rero amazi asharinza acadusanga hariya mu nzu mu gatondo rero ageze mu masaha atatu inzu ishira senyuka ishigware kuri iyo aho se urabona yari inzu
amazi si kubera abayabuza haca
abayabuza haca nyine kubera urabona inzu ni nyinshi kandi urumva ko byari no mu ijoro byari bigoye ngene umuntu yobyuka gusha iyo mvovu
Komine Kanyosha igizwe n'imisozi ihanami igisagara cya Bujumbura nyuma y'ibiza byagiye biribonekeza biturutse ku mvura abahinga babonye ko akwiye icibwa ry'imifurege hamwe n'itegwa ry'ibiti ku misozi kugira ngo bakinge inkukura ariko aha abanyagihugu bahaba babona ko ubwabo bonyene atabushobozi bafise bwo kubikora badafashwe mu mugongo n'intwaro
muri iki gihe gutera imbuto z'ibiti biragoye keshi no kuzigura canke zikava mu zindi ntara bica bisaba uburyo bwo kuzikura muri zo ntara ziza nko ngaha kuri uyu musozi
habijejwe bozizana bakazishyira ngaha ama tukazitera kwego abanyagihugu ingufu zacu twanga niza abanyagihugu nta kindi kindi
igwirirana ry'abantu kuri no mitumba ihanami igisagara cha Bujumbura hamwe nibura ry'amategeko agenga iyubakwa ry'amazu ni ntamba myinyamukuru yo gukinga ibiza bivuye ku mvura Manirakiza Vianne ni ndongozi yo kugacimbira kibuye isaba ko mu ntwaro bogira ico bakoze
kubera yuko atacigwa no vuga kiriho no kwerekana abanyagihugu ukuntu bakubaka bacha bubaka mu kajagari wari wese afaho yubatse iyo hagize rero yuko umwe n'uwundi bashobora kuba bokanariza amazi bica bigorana kuko umwe usanga afite agatongo gato iyo hagize rero yuko umubwira ati ikaduce imvovu ica bikunda kuzana impari ico kibazo umuntu waro ndumva bogikemura kugira ngo itongo naho riba ari ry'umuntu mugabe mukubaka yubake bagirageje kubereka ingene bakubaka kugira ngo izo nkukora nazo nyezeze zirabahitana zihagarare ndibaza baberetse ukuntu bubaka neza byotuma izimbovu ziza ziratera abantu zibatwara byogabanuka.
Twibutse ko imvura nk'iyi haheza meza abiri hitanye umuryango wose ku mutumba wa Sororezo uri muri no komine ya Kanyosha nyene mu ntara ya Bujumbura. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane, nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro twateguriye kuri saha bigaruke ngaha tuboneyo kandakanya ku gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashije kugiranya ibiganiro twabashikirije. Amakuru mwashikije na Frederic Mundikije
nanjye Jeffrey Mutagoma, muramukeho.